Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, mu Rwanda ho turi kuri FM 104.3 ya radio ijwi rya Amerika. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mutwumvira kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora. Nabadukubye kuri internet mwadusanga kuri www.radio.com. Ikaze mwese makuru ya kakanya, muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi n'abagenzi banjye dufatanyije kuyabagezaho ingingo z'ingenzi. Uyu munsi ku wa mbere, itariki ya 16 y'ukwezi kwa mbere, Amerika yibutse intwari yaharaniye uburenganzira bw'abirabura, Dr. Martin Luther King.
Abantu bose bakuranye nawe, abandi bamwe barapfuye, abandi bashariho. N'abandi banyamerika benshi bagumye bamukurikira, cyane cyane abantu babirabure bo bariko barahimbaza uwo munsi, nene berekana yuko ubuzima bwiwe butapfuye gutyo, butagiye gutyo.
Uwo ni Bwana Leonce Hakizimana akurikiranira hafi ibibera muri Amerika. Mu Rwanda, urukiko rukuru rumaze gusubika urubanza rwa Edouard Bamporiki wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco. Naho mu mahanga, impanuka ya bisi yabaye kuri uyu wa mbere muri Senegal yahitanye abantu 19, abandi batari bake barakomereka. Aya makuru hamwe n'ayandi ni mu kanya gato. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Impanuka ya bisi yahitanye kuri uyu wa mbere abantu muri Senegal, abantu 19 n'abandi batari bake barakomereka. Inkuru mugezwaho na Fidenio Ngabo.
Abo bagwanyi biyitira igitero cha bombe cyagizwe ejo ku munsi wa Mungu cyahitanye abantu 14 nk'uko bishikirizwa n'abategetsi kuri uno munsi wa mbere. Mu rwandiko bashize mu kinyamakuru cyabo cha AMAC, abo bagwanyi bavuga ko bateguye icyo gitero aho batega bombe muri iryo shengero riri Kasindi, baca bayituritsa igihe abantu bariko barasenga. Banditse bavuga kandi bati abasirikare ba Kongo bakwiye kumenya ko mu gihe bazobandanya kugira ibitero kuri mujahidin bizobandanya kubazanira ukuneshwa no kubura. Abo bagwanyi bavuga ko iyo bombe yahitanye abakristu 20 yamara kuri uno munsi wa mbere, abategetsi ba Kongo batangaje ko hitavye Imana abantu 14 gusa kandi ko hakomeretse abandi 63. Abakomeretse batabawe n'inzego za ONU zijejwe umutekano arizo MONUSCO ku bitaro bikuru vya Beni.
Ubu ni Oriane Tangishaka mu tubabare, ntabwo ari inkuru twari twababwiye, ariko iyo yatubwiraga ko leta ya Kisilamu yemeza ko kuba abantu 14 barishwe mu rusengero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Noneho tujye muri Senegal, aho abantu 19 bapfuye, abandi batari bake bagakomerekera mu mpanuka ya bisi yabaye uyu munsi ku wa mbere. Fidenio Ngabo niyo nkuru abagezaho.
Bisi yagerageje kwirinda guseka indogobwa icisekana n'ikamyo, abantu batari munsi ya 19 barasiga ubuzima, mu gihe abandi batari bake bakomeretse. Abategetsi batangaje ko iyo mpanuka yabereye hafi yahitwa Ngensa mu buraruko bw'igihugu. Ku rubuga rwa Twitter, Perezida wa Senegal Macky Sall yamenyesheje ko ari indi mpanuka yihaye inkumbi mu mabarabara y'igihugu ciwe. Yifatanije mu mubabaro n'imiryango y'abavuza babo, akaba yifurije abakomeretse gukira n'ingoga. Mu ndwi iheze abantu 40 barapfuye mu mpanuka ya bisi yabereye mu mihana yahitwa Mivi mu ntara ya Kafrine. Inyuma y'iryo sanganya, leta yaratangaje ingingo nshasha zigenewe kugabanya impanuka zo mu mabarabara y'igihugu. Amasanganya yo mu mabarabara ni ibintu biba kenshi muri Senegal kubera amabarabara mabi, imodoka zitameze neza n'abadereva batubahiriza amategeko. Mu mwaka w'2017 abantu 25 barapfuye igihe amabisi abiri yasekana. Benshi mu bapfuye bari bagiye mu gisagara cya Tuba kiri hagati mu gihugu mu bisabisho by'umwaka by'abayisilamu.
Radio ijwi rya Amerika. Mumbabarire gatoya, twababwiraga ko leta ya Somalia yatanze itangazo ivuga ko igisirikare cyayo kigaruriye imiji ibiri yari yafashwe n'abarwanyi ba Al-Shabab. Oriane Tangishaka haratubwira ibindi kuri inkuru.
Umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa Somalia Abdulkadir Mohamed Nur yabwiye Ijwi rya Amerika ko abasirikare b'igihugu bifatanyije n'abanyagihugu bigaruriye uducimbiri twa Haradere na Galchad batarinze gutana mu mitwe n'abagwanyi ba Al-Shabab kubera abo bagwanyi baciye bahunga intambara. Haradere kari ku kivuko kiri mu kigwati gikomeye kandi cyahora gikoreramo abasuma biba mu nzato. Ni agacimbiri kandi kari mu ntara ya Galmudug kahora mu minwe ya Al-Shabab gushika kuri uno munsi wa mbere. Umushikiranganji Nur avuga ko igisirikare cyafashe utwo ducimbiri gifashijwe n'abanyagihugu babagwanyi bo mu karere hamwe n'abanyagihugu baba muri ivyo bigwati nyene. Avuga kandi ko atabanyagihugu bahora baba mu gacimbiri kubera Al-Shabab yatumye abanyagihugu bomoka amaduka agahava akugara.
Leta ya Burkina Faso yatangaje uyu munsi kuwa mbere ko intagondwa z'abayisilamu zashimuse abagore bagera kuri 50 mu ntara ya Sumu iri mu majyaruguru y'igihugu ku itariki 12 na 16 z'uko kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Amakuru nkuru mugezwaho na Fideniyo Ngabo.
Abantu bitwaje ibigwanisho banyuruje abo bapfaso ni gihe bariko bamuri vyamwe hanze y'imihana yahitwa Liki hafi ibirometero 15 umuntu avuye mu gisagara ca Aribinda no mu kindi gice kiri mu burengero bw'ico gisagara. Itangazo rya leta rimenyesha ko igikorwa cyo gutora abo bapfaso ni banyurujwe ari bazima catanguye. Burkina Faso imaze igihe ihanganye n'umugumuko w'intagondwa z'abayisilamu zikorana n'umugwi Al-Qaeda na leta ya Kiislamu watandukiye igihugu bihana urubibe ca Mali mu mwaka w'2015 naha makungu yagerageje guhagarika uwo mugumuko. Abantu ibihumbi n'ibihumbi barishwe, abandi barenga imiliyoni 2,700,000 baravuye mu vyabo mu karere ka Sahel.
Radijwi di Amerika hi Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hayo yaramwe makuru havugwa hirya no hino kwisi mukanya turajya mu karere k'ibyaga bigari. Barakoze rero bagenzi bacu Oriane Tangishaka na Fideniyo Ngabo yatugejejeho. Mu Rwanda kuri uyu wa mbere umucamanza mukuru mu rukiko yasubitse urubanza rw'umunyapolitiki ni Edward Bamporiki mu buryo butunguranye. Uyu mugabo wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco aregwa ibyaha byo gusaba no kwakira ruswa. Inkuru twabajije mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Kwewe neza je ni mukankusi.
Yekomera, umucamanza yatanze izihe mpamvu zatumye hasubika urwo rubanza rwa bwana Bamporiki?
Komera nabeje ni mukankusi, zimwe mu mpamvu umucamanza yatanze zanatangajwe n'umuvugizi w'inkiko bwana Alison Mutabazi nk'uko bigaragara mu bitangazamakuru byegamiye kuri leta nka igihe.com bavuze ko urukiko rutarabasha gusesengura neza urubanza rwa bwana Bamporiki ari nayo mpamvu bahisemo kurusubika bakarwimurira ku yindi tariki muri uku kwezi kwa mbere.
Urwo ni urubanza rwavuzwe cyane kuva mu mwaka wa 2022 na n'ubu rukivugwa mu bitangazamakuru byo mu Rwanda. Birashingira kuki?
Kimwe mu byatumye ruvugwa birashingira ku muntu wari we uhereye kuri bwana Bamporiki Edouard yari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco. Ni umuntu wagiye amenyekana mu bihe bitandukanye bitewe n'uburyo yarameze uguhereye ku kuba yaba umudepite na mbere yaho. Ni umuntu watangiye yamamaza gahunda ya Ndi Umunyarwanda igomba guhuza abo mu bwoko bw'Abahutu n'Abatutsi mu bumwe n'ubwiyunge. Ariko noneho igikomeye cya mbere na mbere cyatangaje abantu n'uburyo u Rwanda rutihanganira ruswa, ariko noneho akaza mu ba mbere mu bafungiwe iwe mu rugo. Na n'ubu ngubu ukurikije wenda iby'abantu bavuga bakakibaza uburyo urukiko rwamukatiye imyaka ine kandi urubuki ubushinjacyaha bwe bwamusabye imyaka 20 niyo utanga yazabu ya miliyoni magana abiri ku rukiko rukavuga ruti agomba gutanga miliyoni 60 kugeza ubu rero kimwe wenda mu byo umuntu yavuga kuba rwaravuzwe ibyo byose wabishingiraho ukurikije uko bamporiki amenyekana n'umuntu wagiye yumvikana cyane avuga ko ashize imbere yo gahunda yo kugira ubumwe n'ubwiyunge hagati y'abahutu n'abatutsi ariko nanone akavuga uburyo yinjiye umujyi wa Kigali ahagana mu mwaka w'ibihumbi bibiri akinjirana ibihumbi akinjirana ibiceri 300 ariko noneho nyuma y'iyo myaka abandi bategetsi barambye mu butegetsi nta numwe wigeze atangaza umutungo we akavuga ko amaze kuzuza miliyari y'amafaranga icyo kintu cyose gituma abantu bakomeza kwibaza ngo bizagenda bite.
Eric twibutsa gato noneho Bamporiki wari we nibyo ashinjwa ko baba batamuze
kugeza ubu ngubu Bamporiki yari yujuje imyaka 40 nakubwira ko yatangiye ari umuntu wenda nkuko nakubwiye avuga ko yinjiye muri Kigali afite imyaka yinjiye muri Kigali akora imirimo yise ngo yacukuraga imisarane ariko urwo rugendo rwose ruragenda rumugeza ku mwanya wa minisitiri ruragenda rumugeza kukuzuza miliyari y'amafaranga kugeza ubwo abantu batangira kwibaza ngo uwo muntu wakoze urwo rugendo afatiwe muri ruswa muri ubu buryo abantu bagatangira kubyibazaho ni ukuvuga ngo rero uko kuguma bamwibazaho bakaharira abantu ugiye mu mbuga nkoranyambaga bari kuvuga bati kukuba ari mu ba mbere bafungiwe iwabo mu rugo kandi yaranyuze muri urwo rugendo rwose bakavuga bati byanze bikunze nta byanze bikunze ashobora no kutagira ikinyiko zigira icyo zamukoraho bakavuga bati no kuba yarafungiwe mu rugo wenda barangije kumubabarira mu yandi ndi magambo eje ni mukankusi nuko naba mbikubwiye igihe tugitegereje icyemezo cy'umucamanza kizatangazwa ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa mbere eje ni mukankusi
Eric bagira ubusa urakoze reka dutegereze icyemezo cy'urukiko
ndagushimye nanjye
Ibiganiro byacu birakomeje tujye noneho mu Burundi abaturage bo muri komine zitandukanye z'intara ya Kayanza bahingiye hamwe ibigori mu bibaya bigize iyo ntara bavuga ko umusaruro barimo kuhabona uzabakura mu bukene ni mu gihe toni z'ibigori hafi 8 arizo zitezwe gusarurwa muri ibyo bishanga nk'uko bitangazwa na Ministeri y'ibidukikije ubuhinzi n'ubworozi y'icyo gihugu inkuru mugezweho na mugenzi wacu Thierry Vendayishimiye ari Kigali mu Rwanda
Mwirima gicire heze mu myongo itandukanye gize intara ya Kayanza imyongo ifise uburinganire bugera kuri hektari 215 yo mu makomine atandukanye niyo yarimwemwo ibigori bya kijambere mu buryo bwa kijambere imijyango irenga 46 irimira muri iyo myonga yarashize hamwe imyaba yayo ubucyo baraheza barima bakurikiranwa n'abarimu b'indimo no kuvuga ko barimiye rimwe baterera rimwe imbuto biguriye babagarira rimwe bafumbira rimwe bakoresheje ifumbire biguriye baraheza barondera n'ababirarira abanyagihugu barimiye muri iyo myonga barashima ico gikorwa bafashijwemo n'abajejwe intwaro na cane cane ku iyo myonga yari isanzwe irimwamwo ibikaju
bataratangira kuburimira mu rero uwo mwonga no kuvuga nti wari witunganijwe neza
nuko ritwiyumva neza urabona bakirimo ibikaju abagabo nibo baduhenda twebwe abakenyezi ntibanatubwira ko babigurishije bakayaja na mukabare umwana karara ubusa umugabo ubu uyi baduhimirije kurima ibi bigori ubu umunezero ni mwinshi
tugitangura kurima nta mwimbu nk'uyu unya twari bwahabone mugabo no munsi turabona yuko hari hakarusho kanini gose
mu gihe amategeko yo kurimira hamwe muri uyu mwonga hasigura ko bategerezwa gusarurira rimwe abo banyagihugu bavuga ko hari abarimyi baba bashaka gusoroma hakiri kare
bariho nyene ego abakuru bama bavuga ko intumva tuzokwamaho bariho turasarura nyine ugasanga umuntu yagiye kandi batubuza mugabo ugasanga nyene byabaye kuko tubisoromye bitalera ntituzojana ku isoko mugabo tubisoromye bimaze kwera tuzojana ku isoko umufuko nawe ucuza ufise amafaranga kandi no muhira abana bashikiriwe bafunguye
abo barimira muri iyo myonga basigura kandi ko bigitangura batabitahura ahubwo bumva ko bagiye kunyagwa amatongo yabo
abantu benshi byaratugoye cyane kuko nyene bibaza ati noneho ziranyazwe nyene tibagira bayitwale hama n'ukuri batubwiye ati dutera ibigori bibiri bibiri twahora dutera nke kabitanu mu ibango byarabagoye cyane ariko undi baza umurimyi aramaze kubitahura
gitangura kubiduhimiriza twabona umenga bariko baratugora no kuza gutera wamenga tuza ku nkone
Mustaniri wa komine Muhanga yo mu ntara ya Kayanza Ndayizeye Benoit asigura kubijanye no gusoromera rimwe kuri abo barimyi akamaro kabyo
twasavye yuko no gusoroma tuzosarurira umunsi umwe kugira tubisarure vyeze neza ko dosanduze ufise namahanga ari kwimburiramwo gucyo bakure ko ivyo bashobora gushora kugira wa mufuko uronke agafaranga bongere bakure ko nivyo bajana mu mihana iwabo kugira bashobore gufungurira umuryango harabaye n'igihe bisaba yuko ngahatuhama n'isi yose tukazindukira ngaha kugira tube kumwe n'abarimyi tubasigurire kuko ari intango ya migoye
Kenya na Janvier Mustaniri wa komine Butaganzwa mu ntara ya Kayanza nyene nabavuga ko kugira ngo bashike kuri iyo ntumbero yo kurimira hamwe ibihingwa bifitiye akamara abanyagihugu bose bitari byoroshe
uyu mwonga twashitse mu ino komine bawurima mu gitegwa c'ibikaju cyari gitegwa gitera amatati cyane mu ngo usanga bararimye mugabo hageze kubishora batusanga ntibabyumvikanye ko umugore yagenda kuraba agasanga umugabo yabigurishije kera rero twaricaye hamwe turaraba dusanga uyu mwongo dupfa kubusa no mwongo uri mwamazi kandi n'umwongo twabona ushobora no kumeramo ibindi bitegwa bishobora gufasha umwene gihugu turumva yuko ametwo bahindurira igitegwa ko hoba mwakarusho gusomba nkabo mu ntwaro tufata ingingo itari yoroshe kuko turibuka ko habaye ibibazo byinshi barana turega kubadukurira hejuru mugana bo nyene turabumvisha yuko uwo mwonga twebwe tubona ko tuhinduye igitegwa kuri habene gihugu bashobora kuhatorera koyoko
ibikorwa byo gusarura ibyo bigori byaratanguye mu mpera z'ukwezi guheze umuyobozi ajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kayanza Adereniyo Saba yaratanguje icese igikorwa c'iyimbura aho yamenyesheje ko biteze umwimbu ushimishije
turi mu gikorwa bwa mbere cyo kuraba ku ntirima gyici cyagenze ibyo navyo bijanye no gusarura aho ibigori byamaze kwera aho naho turabakumbure aho bimirije gusoroma hatarenga mu ndwiza nuko tubona ko umwimbu ushimishije kandi ngahano babwira yuko aha mu ntara Kayanza mu myongirenga ijana dusanye dufise ifise uburinganire burengane n'amahegitari arenga 3,500 imyonga 75 muri iyo bateye igitegwa cy'imbuto y'ibigori yimbuka cyane
Kuri ubu umwimbu ungana hafi amatoni 800,000 y'ibigori niwe witezwe kuronkwa ku mwimbu w'ibigori byarimwe mu mwonga muri iri ciri heze kuko bishikirizwa n'abajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kayanza baba bajejwe intwaro ngaho mu Kayanza n'abanyagihugu basigura ko bahuye n'utubazo two kuronka imbuto batebye ndetse no kubura ifumbire bagasaba ko bozwa bararonswa ibyo bikoresho ku gihe kugira ngo umwimbu ugende neza mwamenya kandi ko muri season kuri kiye iyo myonga izotangura gutegwamo ibiharage guhera muri uku kwezi kwa mbere mu nyuma hazokurikire kurimwamo igitegwa c'ibiraya nkuko bimenyeshwa n'abarongoye ayo makomine agize intara ya Kayanza Thierry Vendayishimiye Ijwi ry'Amerika Ikigali
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. radijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda biganiro byacu birakomeje uyu munsi ku wa mbere tariki 16 ukwezi kwa mbere Amerika yibutse intwari yaharaniye uburenganzira bw'abirabura Dr. Martin Luther King yiciwe mu mujyi wa Memphis muri leta ya Tennessee ku itariki ya kane y'ukwezi kwa kane umwaka w'1968 ejo ku cyumweru yari kuba yujuje imyaka 94 mu kwifatanya n'abanyamerika bose mu kwibuka iyo ntwari perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Joe Biden yagiye mu mujyi wa Atlanta mu misa yo kwibuka nyakwigendera King imisa yabereye muri kiliziya Ebenezer Baptist Catholic Church aho yagejeje ijambo ku bari bahari ashimangira umurage wa Dr. King mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye na Leonce Hakizimana ukurikiranira hafi ibibera muri Amerika hatangira amubaza ukuntu we uba mu mujyi wa Atlanta yahimbaje uwo munsi
nibyo nkuko mubivuze Martin Luther King yakuwa kujije imyaka 94 urumva abantu bose bakuranye nawe abandi bamwe barapfuye abandi bashariho n'abandi banyamerika benshi bagumye bamukurikirana cyane cyane abantu babirabure bubariko barahimbaza uwo munsi nene berekana yuko ubuzima bwiwe butapfuye gutyo butagiye gutyo ko igihe yamaze kuri ino si yashoboye gufasha kugira ngo Amerika igire intambwe ubu rero barahimbaza kuko barazi ko urugendo ruturi burebure mugabo barahimbaza ko bose urupfu rwiwe rutagiye gutyo ko yasize iragire nini n'ubu atiriza kubandanya nabo
mu kwibuka rero iyo ntwari Dr. Martin Luther King Jr. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yari yagiye i Atlanta mu misa yo gusabira uyu munsi imisa yabereye muri ekleziya yitwa Ebenezer Baptist Church akaba yarashikije amajambo akomeye cyane rwose cyane cyane ahayagiza kubona kuri eka imboneza avuga ko yari imboneza avuga ko Martin Luther King yari imboneza mu buryo bwinshi cyane rwose mu bintu bitandukanye ijambo rya perezida Biden mwajyakiye gute
Biden n'umuntu uravye kuva ashikiye atagiye mu butegetsi akiriga icyo gihe afite imyaka 29 ca muri sena yaciye agenda atangura kumenyana n'abirabure benshi bari muri mu butwari bagendana na Martin Luther King hama baguma bazinanye cyane rwose nk'uko mubizengera ngo ni yatababirabure ntiyari gupfa yatowe ivyo rero Biden agiyeyo asa nuko atashe muhira n'umukatolika mugabo nkuko mubizi Martin Luther King we yamuporoti mugabo ubwiye kuraba ukuntu ibintu byinshi bahuriye ko n'ibintu yumva yagiye umenga atashe muhira rero kuko ntazinanye n'abo bantu akaba yaburi karavuga ijambo rero n'umuntu afite ibintu byinshi bahuriye ko muravye nabo nyene Biden yabuze abantu benshi mu muryango wiwe nk'umwana wiwe bya Marcegos kuburyo rero ijambo yashikirije n'iryabo ijambo ryari rikomeye rwose kuko yagombye kubereka yuko Martin Luther King yapfuye mugabo ibintu yagwaniye ibintu umubabaro bafise ubu n'umubabaro nk'ubuzi wiwe nyene ubandanya naho heza imyaka myinshi kuburyo yagombye kubereka yuko ijambo ryose ubwiye kurira abavuga ati he ni mubandanye mu Rwanda ibyo yatanguye ntimubihagarike kuko murabizi yuko urugendo rukihari ubyerekeye ubutungane ubyerekeye kugwanira agateka ka bose iyo ni ngwano tuzova yahagaritse akagwa yagombye kubereka rero ati ntimugire ntimucike inkokora hari ibintu byinshi umaze kurangurwa umugabo urugendo rushari rurerure icyo nicyo niyo jambo nyamukuru ibisiga yagombye kuza yagombye nyene kwereka yuko nabo yameze cyane yatangiye kuvuga abantu benshi hariya bijoji aho yari nyene Atlanta kuko benshi arabazi nabo baramuzi yagombye kwereka ko abashimira ku buntu bamushigikiye ijambo nyamukuru kwari ukubereka ko bandanye urugendo
perezida Joe Biden abaye umuperezida wa mbere ari mu mabanga yiwe yashikirije ijambo mu gihe cy'imisa abaperezida batari bake bagiye gushikiriza amajambo bari muri icyo gisagara ariko abaye uwa mbere ari ku butegetsi ashikirije ijambo icyo gihe cy'imisa akaba yavuze amajambo ahambaye cyane rwose ivyo mwavyakiriye gute
ya nkuko nandi yavuze Biden n'umuntu w'Imana asenga rwose hanyuma ivyo rero nabo biya Atlanta n'abajya mu bijya sengero rya Martin Luther King barabizi ane nashokima bamutumye kugira ngo asenge muri abafashe gusenga mu gihe cy'imisa nyene kuko kandi ba president bose nkaba Obama nabandi baratumirwa mugo nta numwe yari bwagende gufasha gusenga mu gihe cy'imisa nyene nuko bazi ko afite uwo mutima n'izo ngufu no kandi afite na experience na kubera ibyo yaciyemo nawe byo gushobora gushikiriza igisengesho nk'icyo kandi koko yarabigize yashoboye kubisigura neza arabafasha umubabaro nabo mugabo n'umubare mwonakanye nakanyamuneza kuko yababariye ati he ndabe ibyo tumaze kurangura bimaze kurangurwa naho urugendo rukihari hari ibintu byinshi twakoze reka nicike ngo korabwo tubandanye
tugarutse ku iragi rya nyakwigendera Dr. Martin Luther King Jr. Yarashyira imbere uburenganzira bw'abirabure ika ubungane hagati y'abanyagihugu akiyamiriza gukumirana akaba yabikoranye umwete mwinshi cyane rwose gushikaho amagorwa yose yabonye yatumye aba umuntu akomeye cyane rwose mbega utwo twigoro n'igiragi ku bwanyu mubona bishyitse he
akantu gato inocishamo nuko Martin Luther King abaheje kumwica 68 umukuru w'amashengero y'ababatisite yo muri Sweden yafashe ijambo aravuga ati he jewe simbabajwe simkeneye kumenya wishe Martin Luther King ati nkeneye kumenya icamwica nkeneye kumenya icamwishe kuko ico nico dushwiye twese kwicarira tukaraba ubwiye kuraba ico yavuze novuga muri uno mwaka turimwo nico kibazo n'ubu kikibandanya rero ico novuga nuko ubwiye kuraba ibibazo byatumye Martin Luther King afata iyo ngwano yo kurwana sans violence ivyo yabazo n'ubu birashariho
Leonce Hakizimana murakoze cyane rwose ku kanya mwa hayi radio ijwi ry'Amerika
murakoze namwe rwose
Ijya hirya ariko mada niki nkwinyegera ariko abanyabugo ngere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe nduwibugo
yego rata urumunya rusange kazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo
ariko abirasi bimuhumuruka mana
shofe wenda banashaka kuri uyu wacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
emye kwe tu ni bugo
ndiye bugo
wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi shofe twigende kombo taxi yaje
taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye
kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Grola
Nshutize jwi rya Amerika tubasubiremo muri make amakuru twabagejeho mbere yuko dusezeranaho umutwe wa leta ya Kiisilamu wigambye ko wishe abantu 14 mu isengero mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Impanuka ya bisi yabaye kuri uyu wa mbere muri Senegali yahitanye abantu 19 abandi batari bake bayikomerekeramo Leta ya Somalia itangaza ko igisirikare cyayo kigaruriye imijyi ibiri yari yafashwe n'abarwanyi ba Al-Shabab Naho muri Burkina Faso leta yatangaje ko kuri uyu wa mbere intagondwa za Kiisilamu zafashe bunyago abagore bagera kuri 50 mu ntara ya Soum iri mu majyaruguru y'igihugu ku itariki ya 12 na 13 z'uku kwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2023 Urukiko rukuru mu Rwanda rwasubitse urubanza rwa Edouard Bamporiki wahoze hari umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'Urubyiruko n'Umuco muri icyo gihugu ruravuga ko nta mwanya uhagije rwabonye wo gusesengura neza ngo rufate umwanzuro kubyarubayemo kubyaburanyweho naho Bamporiki uregwa ibyaha byo gusaba no kwakira ruswa yajuriye icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge mu mwaka ushize Abaturage bo muri komine ya Kayanza mu ntara ya Kayanza mu Burundi bavuga ko bahengiye hamwe igihingwa cy'ibigori mu bibaya bigize iyo ntara bagahamya ko umusaruro barimo kubona uzatuma bikura mu bukene Mwakoze rero kudutega amatwi ku buhanga bw'ibyuma hari Zenaba yarafatanije na Nadia Taha naho kuri mikoro mwari kumwe nange Eugenia Mukankusi ibiganiro bya bihagarariwe na Frederic Nkundikije tubifurije mwese kugira ibihe byiza
It's the MK record Dr. Mash Production
Holy Seven, Yoswa. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika.